Twashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye n'ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na 41 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika ikaze mu makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Jewe Diana nini nahazwe ejo abayisilamu bijya nino ku isi barimo abo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika barahimbaje umunsi witiriwe intama ijwi rya Amerika ryagendeye ababa mu ntara ya Makamba mu Burundi.
Ku byo twategekanije twari kugura ibyo gusengera ko ajya amatatu yava hanze ariko ntibyoroshe rero kubera izungu z'uko amafaranga yatoroshe gutora mu mabanki atandukanye.
Uyu ni Nyandwi Deko atwara umuryango w'abayisilamu mu ntara ya Makamba iri mu bumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi. Murano makuru muraza kumwumva mwongere mwumve n'abatandukanye b'abayisilamu mu Rwanda batubwira uko bahimbaje umunsi witiriwe intama. Mwagezeho hirya nino ku isi Afrika y'Epfo yoba icamwo ibifaranga byinshi byo gufasha imirwi y'iterabwoba itandukanye irimo iyitirira idini rya Kiisilamu. Ido ni duhano makuru yose duce ku masonga ni mukanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu kandi musangwe ikaze n'igitondo ciza kuri mwese. Nongere ndabahikaze na mwaramutse nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Ubudagi buriko burihutisha ibikorwa byo gukura ingabo zabwo muri Mali mu butumwa bw'amahoro. Ibindi kuri no nkuru na mugenzaje ejo ni mukankusi.
Minisitiri w'ingabo w'Ubudagi Boris Pistorius yabwiye televiziyo ZDF kuri wa gatatu ko igihugu cye kirimo kureba uburyo cyakura abasirikare bacyo muri Mali vuba na bwangu, ariko kandi mu buryo bunoze hakurikijwe umugambi wo gupfundika ubutumwa bw'ingabo z'amahoro za ONU zizwi ku izina rya MINUSMA buzarangira ku itariki ya 30 k'ukwezi kwa gatandatu. Yagize ati, kuri twe ibi bivuze ko tuzagerageza kuva muri Mali yemwe uburyo bwihuse cyane, ariko kandi bigakorwa nta muvundo. Ubudage bwari bwarohereje mu gihugu cya Mali abasirikare bagera mu gihumbi, gatangiye kubakurayo kandi intego ni ukuba bose bavuyeyo bitarenze ukwezi kwa gatanu k'umwaka utaha wa 2024. MINUSMA washinzwe mu mwaka 2013 kugira ngo utere ingabo mu bitugu abasirikare b'amahanga n'aba Mali mu guhangana n'abarwanyi ba Kiisilamu, ariko mu mezi ashize hagiye haba ukutumvikana hagati y'abategetsi ba Mali n'intumwa za ONU. MINUSMA ifite abakozi mu bya gisirikare bagera ku 12,000 boherejwe muri icyo gihugu cya Mali. Ibihugu byatanze umubare munini ni Chad, Bangladesh na Misiri.
Ejo ni mukankusi cubandaniriza mu Faransa ahabiyerekana baraye bashamiranye n'igipolisi c'i Paris ku murwa mukuru w'ico gihugu. Ni nyuma y'uko umusore w'imyaka 17 yarashwe na polisi agapfa igihe yarahagaritswe kugira ngo bamusabe ivyangombwa.
Abantu 30 batawe muri yombi mu gihe cy'ubushyamirane, aho imodoka 40 zatwitswe ahanini Inanter mu gice cy'umujyi wa Paris aho uwo musore wishwe aturuka, nk'uko byavuzwe ejo na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gérald Darmanin. Video zerekanye inyubakwa byibura imwe yari yafashwe n'inkongi y'umuriro z'abariyeri zahiye mu mihanda na polisi itera ibyuka biryana mu maso mu mbaga yariteranye. Darmanin yahamagariye umutuzo ubwo yavugiraga kuri televiziyo BFM mu gitondo cyo kuri wa gatatu. Yavuze ko ubutabera bugomba kubahirizwa kandi ukuri kukajya ahagaragara. Yongeyeho ko abapolisi bagera mu 200 batabajwe mu karere. Uyu muyobozi yanavuze ko umupolisi ashobora guhagarikwa ku mirimo igihe ibyaha ashinjwa byamuhama. Abashinjacyaha ejo kwa kabiri bavuze ko uwo musore yarashwe nyuma yo kwanga guhagarika imodoka ubwo yarabitegetswe. Bavuze ko umupolisi yarashe kuri uwo mwana w'umuhungu nyuma waje gupfa azize ibikomere. Kugeza ubu muri uyu mwaka 2023 hamaze gupfa abantu 2 barashwe muri ubwo buryo mu Bufaransa. Imibare igaragaza ko mu 2022 abantu 13 bishwe gutyo ugereranije no mu 2021 ahishwe 3 naho mu 2020 hishwe 2. Nk'uko iyo mibare yakusanijwe n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ibigaragaza, abenshi n'abirabura n'abaturuka mu bihugu by'Abarabu.
Ijwi Amerika turacabandanye n'amakuru tubafitiye muri kano gatondo muri Sudani umwe mu mirwi irwanira ubutegetsi bw'ico gihugu ejo watangaje amasaha 48 yihagarikwa ry'ingwano kugira ngo abatandukanye bashore guhembaza umunsi mukuru w'abayisilamu witiriwe intama ejo ni mukankusi arabandanya
Mohamed Hamdan Dagalo uzwi ku izina rya Hemiti mu ijambo yavugiye kuri sheni ya televiziyo Al Adath yatangaje iminsi ibiri y'agahenge y'uruhanda yoboye yubahiriza abayisilamu bizihiza Eid al-Adha yavuze ko ingabo ze muri ayo masaha zizaguma mu birindiro keretse bibaye ngombwa ko zirwanaho zatewe Hemeti yavuze ko guhagarika imirwano ku ruhande rumwe byerekana ubwitange bw'ingabo ze mu gusezerera imirwano n'umubabaro w'abasivili uyu musirikare yongeyeho ko biri mu byifuzo bye by'iyo minsi ibiri ko yakoreshwa mu mbabazi zivuye ku mutima n'ubwiyunge mu bantu yumvikanishije ko yumva neza abaturage bazahaye kandi banyuze mu bibazo bikomeye kubera imirwano idahagarara aho byageze ingaruka ku buzima bwabo cyakora umuyobozi wa RSF yumvikanishije impungenge ku ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu ku basivile bivugwa ku ngabo ze Hemeti yatangaje ishyirwa ry'inkiko ziyobowe na General Major Esa Musare Feder ziza akora amaperereza ku byaha bivugwa ko byakozwe na RSF
Ejo ni mukankusi urakoze ku mugabane wa Afrika kandi ifaranga rya Afrika yepfo ryaraye rita agaciro inyuma yaho ryari riherutse kuduga cyane Oriane itangishaka arabandanya
Ibyo bibaye mu gihe iryo faranga ryari riherutse kuduga mu minsi ya vuba mu masaha ya saa sita n'igice kuri uno munsi wa gatatu byibonekeje ko iryo faranga ryitwa Rand ryataye agaciro kangana n'igice kimwe ku ijana kirenga ku mafaranga y'amadolari y'Amanyamerika nkuko biri kubiraba mu bihugu bikiri mu nzira y'iterambere ifaranga rya Rand rigenda rihindagurika agaciro bivuye ku makuru y'ibiba biri kubiraba ku isi ni mu gihe ifaranga rya Rand ryari ryaraduze mu ndwi iheze Abahinga babona ko ari kubera icyo gihe hari hahejeje kuba igarariza ry'abasirikare b'Abarusiya bigenga mu Burusiya ivyo bigatuma President Vladimir Putin ashobora kutitabira inama y'ubutunzi bw'ibihugu bitanu bitunze ku isi muri Afrika y'Epfo ya BRICS icyo gihe Afrika y'Epfo yofashwe nkaho yari kuba ironsa karyo ko gufata no gutanga President Putin amakungu yasohoreye umutahe wo kumuhagarika Iyo nama ya BRICS itegekanije guhuza abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango urimo Brazil, Uburusiya, Ubuhindi, Ubushinwa na Afrika y'Epfo Johannesburg mu kwezi k'umunani.
Barakoze bagenzi bacu kuri ano makuru agezweho hijyanye no kwisi baduteguriye bakabahejeje kudushikiriza ayo nayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na Twitter ni vewa radio yacu mukanya tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tubabwira ahanini ivyo munsi witiriwe intama ku baIslam bose Abayisilamu bo ku isi yose baraye bahimbaje umunsi witiriwe intama nk'uko nari mpejeje kubibacira ku masonga mu kanya mu gihugu cy'u Burundi abavuganye n'ijwi rya Amerika bavuze ko ari umunsi wabasanze mu bukene ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Eloge wirika neza
aho ari kumusigiti uri muri zone nyakabiga ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hasanzwe habera ibisabisho by'abayisilamu ku rwego rw'igihugu mu Burundi mu myambaro yiganjemo impuzu zera abayisilamu isinzi bari bakubitse ikibuga cy'umupira w'amaguru kiri kuri uwo musigiti kirazima abaje guhimbaza umunsi mukuru witiriwe intama canke Eid al-Adha bari banezerewe adigizere numwe muri bo
Uno munsi nukuri byaryoshe cyane bimeze neza turashima ukuntu turiko turawuhimbaza bimeze neza cyane
Sifa Tuyisenge yavuga ko ku munsi mukuru abantu babwirizwa kwinanata bakabuhimbaza naho ubuzima buzimvye.
Nta problem. Bica naho byoduka ariko twohimbaza gusa. Kubera n'umunsi mukuru w'abantu babo bose. Ntawo ushakuraza kubera turagushyiramwo. Ntituraba ngo n'uyu n'uyu turamushyiramwo wese.
Umunyamabanga mukuru wa Komibu umuryango w'Abayisilamu mu Burundi yahamagariye abarongoye gusabikanya n'abandi mu kibano harimo n'abatari muri iryo dini Ramazani Murisho
ubutumwa tangura munsi nuko tusabikanya abisilamu kw'Imana ibitubwira yuko umunsi mukuru umunsi wo gusangira n'abatari abisilamu nabo twemera kumwe ngo ni umunsi wo kubaga intama impene n'inka tugasangira
gusubukene n'iduzwa ry'ibiciro byibonekeza mu gihugu muri kino gihe byatumye abahora babukura mu cibo ku munsi nk'uyu batahe imvumure. Umukenyezi yatashimye ko amazina yiwe amenyekana yaganiriye n'ijwi rya Amerika ari ku musigiti uzwi nka Marcus wubatswe ku nkunga y'uwahoze ari perezida wa Libya Muammar Gaddafi. Amenyesha ko ku minsi mikuru nk'iyi yahora aza gusega akabukura mu cibo. Igihushano cya none
Siyembe ni nari naje kwisegera utonseka ngaha none ndabuze ngira nsubire nyuma mvuye ngano kugwara ngwaye ishashira garagara araba nabuze na bisi ansubize nyuma ishashira garagara kwe kabisa sinzi murangira no ubukene buhari ako hari ubukene budasanzwe yakubwira ati wapi nta kintu dufise twafashije abandi ibintu nk'ibyo.
Simba yaho muri karitsiye ya Buyenzi we yavuga ko igihambaye ari amahoro ari mu gihugu muri kino gihe.
Umunsi tufisa mahoro amahoro niyo kintu cha mbere mbere yo kuvuga kuni na za ibyo byose amahoro kwanza tabuga ba Islam twemera imana imwe rudende tuzi ko niyo itanga niyo ishaka kugusubiza hasi ragusubiza hasi ishaka kuguduza ikaguduza ibyo byama jini chiro ni iki kija ubufise shimi cyo nyene kuba nicyo imana iba yaguteganije ibyo jini chiro byo kubura ama ngama amodoko rabona urabona ko amaisansi ndayari iki akiri twigunganye abamwe bagenda rw'amaguru kubera tuzi icyo tugiye gukora tuzi ko imana ari umunsi izo rikora mu Burundi.
Haje ndi kumana muri raja batwara umuryango w'abayisilamu muri komine Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura avuga ko abantu bamenyereye uko bitwara mu bihe by'ubukene
kubera ubukene igihugu kirimo abarundi turimo ego abaronse bararonse n'abataronse nabo turashimira Imana kuko turazi yuko mbene wacu abaza kugiwa amahirwe yo kubaga baza gusangira nabo batafise umwe wese aho ahereye abamere atangura kuraba nabo bibana hanyuma akaraba abari hambande yiwe hanyuma akaraba n'abatishoboye naho boba bari kure yiwe.
Turetse mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura no mu zindi ntara z'u Burundi cyane cyane mu manuko bushyira uburengero n'uburaruko bushyira ubuseruko cyo kimwe n'umurwa mukuru wa politiki Gitega hari abayisilamu benshi ubwiranije n'utundi duce tw'igihugu umunsi witiriwe intama wahimbajwe. Amatohoza yakozwe n'unani mpuzamadini mu Burundi yerekana ko mu gihugu hari amadini n'amashengero arenga 650 kugeza ubu abakirisitu ni bo bakiri benshi babarirwa kuri 76% kandi ishengero katolika riza imbere ku bice 62% mu gihe abayisilamu bagera ku bice 5%. Ibice bindi bisigaye by'abarundi n'abavugwa ko bacigendera ku idini ry'abakurambere. Eroje buri kaneza juri ya Amerika.
Hello jubilika neza urakoze tukivuga kuri uyu munsi mukuru w'abayisilamu witiriwe intama ingingo yo guhindura inoti z'5,000 n'iz'10,000 yatumye uwo munsi mukuru utagenda neza ku bayisilamu bo mu ntara ya Makamba iri mu manuko bushira ubuseruko bw'u Burundi. Inkuru ijwi ry'Amerika yateguye ifatikanije n'abanywanyi bayo mu Burundi mu isomerwe na Thierry Ndayishimiye.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Aba ni mu musigiti wo muri karitsiye ya Nyaburumba ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba. Mu gatondo ko ku munsi wa gatatu abayisilamu bari bahahuriye kugira bahimbaze umunsi mukuru w'intama canke irayidi nkuru. Inyuma yaho baca baja kugabura inka bakagabura bashize imbere abafise amikoro make nabo badasangiye ukwemera. Twari tumenyereye kuba umunsi w'abayisilamu kuva ku mwana gushika ku ukuze baba bambaye ibyambagwa bishasha, ariko kuri iyi irayidi nkuru siko byari bimeze. Shimira Imana Asmani.
Oya nkaje unyihweje nuko gusa tuduhuzu na tumesu yariko ntagahuzu gashasha karimwe ko buryo sikirenga umwaka.
Ibintu byarazimbye umwimbo nawo ntiwagenze neza. Abakoresha imiduga nabo bongera ko akazi kabo kama kahungabanyijwe n'ubukene bw'ibitoro bigatuma batinjiza kanoti neza. Zainabu nawe nyene arabona ko ibintu byahindutse abantu batacambara bishasha.
Mukene nibihe nyene byihindagurika by'amahera. Ibyo byatumye abantu batambara ngo bave ko cyane nk'uko byaho.
Iryo hindugwa ry'inoti za 5,000 n'iz'10,000 naryo nyene riri mu byatumye umunsi mukuru w'intama utagenda neza ku bayisilamu b'Imakamba. Kabura Ismaili ati nka twarose nke
amafaranga ava hanze menshi ashika mu makonti Eriki yaske makonzi tukaronga akwiye tuzacha tugutungwa n'ingoka. Nkubu uye twarose umwanya kuronga amafaranga haske imisi 3 kugira ngo umunsi. Cepet twizige ngaha muri komere makama cyo kubaga imitara 56 ariko uye dufite nka 50 gusa.
Ubuserukira umujyango w'abayisilamu mu ntara ya Makamba Nyandwi Decho ati ugiye kubikura amafaranga baguha inica n'ikize.
Makopeke ugiye nk'umwe n'igihugu bacha guhereza iraki 2 iraki 5 uko ariko rero n'ibyatworoheye ariko turizeye yuko iminsi 3 zobaga yose bizokunda.
Uko kubikurirwa amahera make make nibyo byatumye kandi babura ibikoresho bimwe bimwe by'umunsi mukuru. Nyandwi Decho
ibyo twategekanije twari kugura ibyo gusengera ko ajya amatapi yava hanze ariko ntibyoroshe rero kubera izungu zuka amafaranga yatoroshe gutora mu mabanki atandukanye.
Ku bijyanye n'ibifungurwa hari bamwe babyiteguriye nubwo bidashemeye cyane.
Ntanyoroheye no ku bandi nyine nta kibazo nta ngorane urabona turashima n'umuhiri wacu bimeze neza twateguye agaceri tugaza gufungurira umuryango nta ngorane.
Mugenzi we Kwizera Aisha we ntiyatumiye bagenzi be canke ababanyi.
Nakaye kwere. Byatabuye ndari mfise bwo kutumira.
Shimiman Asmani wati biragoye.
Ayo uwo munsi simbona yuko vyoroha kuko no mwihutu batubwiye yuko kubera yuko leta itanze rya tegeko ry'uko amahera ajya kwanza mu mabanki tubona neza yuko bihava biba nko ku mwaka kuko ariho abantu benshi usanga uburyo bukiri muri banki nyine batarayaronka.
Ure ngo uyu muryango w'abayisilamu mu ntara ya Makamba Nyandwi Decho abona ko nubwo hari ibibuze abanyamakamba bo kwikora kubyo bimbuye asaba ko nubwo umunsi mukuru ushitse bari mu bibazo by'uburyo ntiboreka gusangira kuko idini ribibasaba.
Imana idukira dukunda ababanyi n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yarabivuze aravuga ati mandara jibulili yusuni bilijari bati ewe wa muislamu we ntujyame utagiye kuraga umubanyi.
Mu ijambo waserukiye intwaro yashikirije yashimye ko mu ijambo ry'Imana ryashikirijwe hagarutse guhimiriza abayisilamu ko batoshigikira inyigisho zimwe zimwe zishobora gutera umuvumo igihugu.
Hari ikintu kirokere kwiragira ku isigisho guhungabanya isi kigahungabanya abantu ni ikintu kijanye kumva ngo umugore n'umugore bubakane n'umugabo n'umugabo bubakane. Icyo kintu turashima cyane yuko amadini yose habangahe Makamba kwa mu gihugu cyose tugiyuza yuko icyo kintu ari shano yuko Imana ishobora gushavura gusumba ikaduhana.
Umukuru w'igihugu mu kwifuriza abayisilamu umunsi mukuru mwiza yagize ati Imana yishura amasengesho yanyu yongere ihezagire imiryango yanyu n'ibikorwa by'iterambere murangura.
Thierry Vendayishimiye urakoze. Mu Rwanda naho nyene umunsi witiriwe intama warahimbajwe abayisilamu bo muri ico gihugu basengera ku musigiti wa Kamulindi uri mu murenge wa Gahengeri mu karere ka Rwamagana bahisemo gusangirira hamwe kugira ngo bafashe n'abatabonye ifungurwa ku mpamvu z'ubukene. Asumta Kabuyi yarabidukurikiraniye.
Ijwi rya Amerika ryageze ku musigiti wa Kamulindi uri mu murenge wa Gahengeri mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba. Abayisilamu batuye muri ako gace na kure yaho bari batangiye kwiyegeranya ngo batangire isengesho rya saa moya za mu gitondo. Abageraga kuri 300 biganjemo abagabo, abagore n'abana bake nibo bari bitabiriye iryo sengesho. Uyu ni Nshimiyimana Mustafa, umuyisilamu wo mu murenge wa Gahengeri.
Twita Idil Adha ni ivuga ngo ni Eid y'igitambo. Icyo bisobanuye ni igihe abahujaji cyangwa se abagiye mu mutambagiro mutagatifu nabo baba basoje umutambagiro. Ni ukuvuga ngo ni umunsi tuba twibukaho umukambwe Ibrahim ubwo yahaye gutamba umuhungu we Ismail.
Nyuma y'isengesho ryamaze nk'isaha, abagore bahise bazana amafunguro bari bateguriye aho ku musigiti. Umuyobozi w'uwo musigiti ntawangana bose Harifa yasobanuye ko bahisemo guhuza ubushobozi mu rwego rwo kugaburira n'abatashoboye kwizihiza uyu munsi.
Ni ukuvuga ngo ibihe mu buzima busanzwe kuko ngo byaragoranye ariko imbere Nyagasani ntabigoranye. Nyagasani n'utanga amafunguro n'utanga ibyo kurya kandi n'ibi ni ibiryo abantu bagiye kurya. Twateguye umunsi mukuru hano ngo dusangire n'abayisilamu kuri uyu munsi. Ufite icyo ajuje mugenzi we tugihurize hamwe. Ibihuriye hamwe bitanga umusaruro kandi biratubuka. Ubwo umunsi mukuru tutawutanga turawufunguye ubwo gahunda ni umunsi mukuru mpaka ku wa gatanu.
Abayisilamu banyuranye bavuganye n'ijwi rya Amerika bagaragaje ko iyo hatabaho guhuriza hamwe byari kugora benshi kwizihiza uyu munsi kubera ibihe by'izuba banyuzemo bikabasigira ubukene bwo kubura ibiribwa.
Urabona dutuye mu cyaro, ariko hari igihembwe umwaka washize twarahinze neza duheruka duhinga, n'ihene y'uyu munsi irahenda. Igihuri hene twatamba ntiyace munsi y'ibihumbi 180 cyangwa 100. Urumva ayo mafaranga kuyabona n'ugomba kuba umugereka wiyongera ku bitunga famiye umuryango. Hari benshi baba batayafite
hano kwa murindi mpamvu twashatse kugira ngo dusangire hamwe. Hari igihe bamwe baba batabibonye, tugashaka kugira ngo nawe utabibonye twese twisange hamwe. Mbese buri muntu atabwo uko ubushobozi bwe bungana, none wa wundi uyafite akanatangira, nawe wundi wabashije kutayabona. Twate cyane ku musigiti utwara, ariko kazi turimo kugira ngo bashuke twabirangije. Buri muntu ahita tuhita turya tuhita buri muntu wese akomeza muri gahunda se.
Rimwe na rimwe hari mu mikoro make y'abantu tuba dufite tubasha gukora umucango. Ubushobozi bwo nibuki birumvikana, ntabwo bihanye no mu mugi, ntabwo bihanye no mu mugi.
Abasobanukiwe iby'idini ya Isilamu bavuga ko umunsi w'igitambo wizihizwa hazirikanwa igihe Aburahamu yari agiye gutamba umwana we Ismaili w'igitambo, ariko Imana ikamuha intama mu cyimbo cye. Uyu munsi ubanzirizwa n'isengesho rikurikirwa n'igikorwa cyo kubaga amatungo atangwamo ibitambo, hagamijwe gushyira mu bikorwa inkingi yo gutamba, imwe mu zigize ukwemera mu idini ya Isilamu. Uyu munsi wari ikiruhuko mu gihugu hose. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Kabira simuhumuruka mana
shofe wenda bona shakuru wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
emye kwetu ni bugo
ndi
bugo
wiki nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya kuwundi ba shofe twigende kombo taxi yaje. Kombo Taxi ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kombo Taxi.
Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka, ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Kombo Taxi natonesha kwamba batu ba kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Kombo Taxi mwitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Grola.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano gatondo. Afrika y'Epfo yobicamo ibifaranga byinshi by'imirwi y'iterabwoba irimo yitirira idini rya Islam n'indi itandukanye. Mgenzi wacu Thomas Kamirindi yaduteguriye inkuru ikurikira.
Afrika y'Epfo nicyo gihugu cya mbere gikize muri Afrika, ifite demokarasi ikomeye, ntiyigeze igira ibitero by'imitwe y'iterabwoba nka Al-Qaeda cyangwa umutwe wa leta ya Kiyisilamu. Nyamara rero mu kwezi kwa kabiri gushize, ikigo mpuzamahanga cyitwa FATF, Financial Action Task Force mu Cyongereza, GAFI, Groupe d'Action Financière mu Gifaransa, cyashyize Afurika y'Epfo ku rutonde rw'ibihugu binyuramo imari itubutse y'imitwe y'iterabwoba. Imari itubutse itazwi neza kubera amayeri menshi, ariko ikinyamakuru cyo muri Afurika y'Epfo gisohoka buri cyumweru cyitwa Sunday Times gitanga urugero ko mu 2020 n'ibihumbi 2021 imari irenga amadolari miliyoni 340 yanyuze muri Afurika y'Epfo ajya mu bikorwa by'iterabwoba muri za Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Mozambique, Kenya, Somalia, Nigeria na Bangladesh yo muri Aziya. Nk'uko tubibona ku rubuga rwa Minisiteri y'Imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, FATF yashinzwe mu 1989 na G7 by'ibihugu birindwi bya mbere bikize ku isi. igizwe n'ibihugu 39 ariko ibihugu byose bibishatse bishobora kwinjiramo. Ifite icyicaro gikuru I Paris mu Bufaransa. Mu byo ishinzwe harimo kugenzura no gukumira ibyaha mpuzamahanga by'iyezandonke no guhimari imitwe y'iterabwoba. Mbere ya FATF ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yafashe ya mbere. Mu kwezi kwa gatanu 2022 yatangaje urutonde rw'abenegihugu b'Afrika y'Epfo bafasha umutwe wa leta ya Kiislam ISIS mu magambo magufi n'indi mitwe y'iterabwoba nka ADL yavukiye muri Uganda ijya gushinga ibirindiro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Al-Qaeda, Al-Shabab yo muri Somalia, Hamas yo muri Palestina na Hezbollah yashinzwe na Irani muri Libani. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabafatiye ibihano. Ni Farad Homa, afite imyaka 47 y'amavuko, atuye mu mujyi wa Durban, akekwaho gucunga imari ya ISIS muri Afrika y'Epfo. We arabihakana. Siraj Miller, Amerika yemeza ko ayobora ishami rya ISIS mu mujyi wa Cape Town. Abdella Hussein Abadiga aribwo gushakisha insoresore zo kohereza mu myitozo mu mitwe y'iterabwoba. Peter Charles Mbaga ashinjwa korohereza urujya n'uruza rw'imari mu mitwe y'iterabwoba. Amerika na FATF bashinja Leta ya Afurika y'Epfo kwidashyira ingufu zihagije mu bikorwa byo gukumira iterabwoba n'urujya n'uruza rw'imari yaryo. Yo ivuga ko yatangiye gufata ingamba zo kubikosora.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11:15 no kuwa kane saa 12:15 ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Turabaranditse.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwarimu duteze amatwi ahaniwe duce tuba turabangirira amakuru n'ibiganiro vyacu vya kino gitondo. Ibiganiro vyari biremeshejwe na Jewe Diana ni nahazwe. Dushimire abagize uruhara bose mu itegurwa ryavyo. Muri bo harimwo Aloyse Bigirimana yegeranije amajwi yose mwumvise. Edi Rwema niwe yaraduhagarariye ku izina ry'abagenzi bacu bose rero mu kirundi no mu Kinyarwanda. Ekipe ya kino gitondo twipfurije kugira umunsi mwiza mu banyu no mu byanyu. Turongera mu masaha ari imbere mu bindi biganiro.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
It's the MP record. Dr. Mash production.
Holy Seven, your smile.
Na upendo
dusangiri jambo ya huje benshi muri sanga ya kose byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi
aha kabonekeye benshi ejo hiza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana iwanyu munara ejo hiza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana iwanyu munara
iwanyu munara
kabisa.